murumva radio ijwi ry'America ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezweho na Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse Jeffrey, turahera mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Abantu 17 bari baranyurujwe ku munsi wa gatandatu mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barishwe ejo ku munsi w'Imana n'abagwanyi ba Kodeko bari barabanyuruje nyine. Bangune ni Balande, umukuru w'ubwoko bw'aba Okonyo Nyali, ahubwo bwicanyi bwakorewe, yavuze ko abagwanyi ba Kodeko batwaye abo bantu hagati y'uturere twa Bambu na Kobu, ni muri teritwari ya Jugu ku birometero 45 by'igisagara cya Bunia mu ntara ya Ituri. Kuva mu mpera z'umwaka wa 2022, abantu baricwa ukwindwi iheze muri iyo ntara Ituri, intara itunze ubutare bw'inzahabu. Abarenga 30 bagwiriyemo abagore n'abana barijwe bunyamaswa ku itariki ya 18 z'uku kwezi kwa gatatu mu turere tutari duke tw'iyo ntara. Abagwanyi ba Kodeko nibo bagirijwe ubwo bwicanyi. Muri Afrika, abantu hafi 200 barakoze imyerekano mu ndwi iheze muri Centrafrica. Ni imyerekano yari iyo gushigikira Uburusiya n'Ubushinwa, inyuma y'aho Abashinwa 9 biciwe muri icyo gihugu mu gitero cy'abitwaje ibigwanisho. Leta ya Centrafrica yagirije icyo gitero abarobeli, ariko nta byemeza yatanze. Abarobeli nabo batunga urutoki umugwi w'abacangiro b'Abarusiya Wagner bari ibangi kuva mu 2018 gucungerera leta umutekano. Umushakashatsi wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana iby'intambara International Crisis Group, Charles Buisselle, avuga ko atari ubwa mbere abakozi b'Abashinwa bicwa mu gitero muri Centrafrica. Mu 2019 abakozi 3 b'Abashinwa barishwe n'abanyagihugu babagiriza kutubahiriza amategeko y'igihugu. Nayo mu ntango y'indwi, perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yarasabye Centrafrica guhana bikomeye abo bantu bishe abenegihugu biwe. Amakuru ku mugabane wa Afrika, icegera cya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris ari mu rugendo muri Ghana yatanguye ku mugabane wa Afrika. Ni urugendo rutumbereye gukomeza imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika, umugabane ibihugu by'ibihangange biriko biragerageza kwiyegereza. Mu ijambo ryiwe, Kamala Harris yavuze ko uru rugendo ari igikorwa gishimangira umubonano ukomeye n'ubucuti burambye hagati y'Abanyamerika n'ababa ku mugabane wa Afrika. Yavuze ko anezerejwe no kuba yaje mu gihugu cya Ghana no ku mugabane wa Afrika, kandi akanezezwa no kazoza k'uwo mugabane. Yavuze ko ashaka guteza imbere ubutunzi no kwihaza mu bifungurwa, yongera ko agiye kwirabira ibishasha bitandukanye birangwa kuri uyu mugabane. Ategekanya kubonana na perezida Nana Akufo-Addo wa Ghana kuri uyu munsi wa mbere. Harris niwe mutegetsi akomeye wo muri leta ya perezida Joe Biden agendeye Afrika muri uyu mwaka. Inyuma ya Ghana, ategekanya kuzogendera Tanzania na Zambia, akazugaruka hano i Washington ku munsi w'Imana itariki 2 z'ukwezi kwa 4 kuza.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwivugo makungu hano muri Leta Zunze za Amerika, abatabara hamwe n'abakorera bushake barashitse muri leta ya Mississippi iri mu manuko bw'iki gihugu harejo ku munsi w'Imana, bagiye gufasha gukubura inyuma y'igihuhusi gikomeye kivanze n'imvura cyahaciye ku munsi wa gatanu. Abantu 26 barahasize ubuzima, harimo n'umwe wo muri leta ya Alabama bihana urubibe. Abantu baharugwa mu majana gushika ubu ntibagira aho bakika umusaya muri iyo leta inyuma y'ico kiza. Perezida Joe Biden ejo ku munsi w'Imana yavuze ko ico gihuhusi kivanze n'imvura kiri ku rwego rw'ibiza. Iri tangazo ryiwe ritegekanya ko hatangwa amafaranga yo kugarukira no gutabara ababangamiwe n'iki kiza harimwo nayo gufasha gutanga ingurane ku bayifuza. Bitegekanijwe ko umushikiranganji wa Amerika w'umutekano mu gihugu Alejandro Mayorkas n'umuyobozi ajejwe ivyerekeye ibiza n'ubutabazi ariwe Dean Criswell bagendera leta ya Mississippi kwirabira ivyo nonekaye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu gihugu cy'Uburusiya, igisirikare kigwanira mu kirere cyarakoroye indege ya Ukraine yo mu bwoko bwa drone mu kirere cy'icyo gihugu ejo ku munsi w'Imana. Ubushikiranganji bw'Uburusiya bwo kwivuna abansi bwavuze ko abantu batatu bakomeretse, inzu y'igorofa ya apartema nayo irononekara. Ukraine ntiyashotse yishyura ibajijwe iby'icyo gitero yagirizwa ko yakoze ku butaka bw'Uburusiya. Ariko muri kahise yarigeze guhakana yagirijwe n'icyo gihugu cy'Uburusiya ko drone zayo zagurutse mu kirere cy'Uburusiya zikonona inyubakwa z'abasivile. Uburusiya buvuga ko icyo gitero cyabereye mu gisagara cya Kireyevske mu ntara ya Tula iri ku birometero 220 mu bumanuko bw'umugwa mukuru Moscow. Uburusiya bwaratangaje ibitero vya drone mu bisagara bitari bike by'icyo gihugu bisanzwe biri ku rubibe buhana n'igihugu cya Ukraine. Abasirikare batatu b'igisirikare cyo mu kirere cy'Uburusiya barafuye ku itariki ya 26 y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa 2022 igihe drone y'Uburusiya yaraswa hejuru y'ikambi ya gisirikare hafi y'igisagara cya Saratov.
Aloys Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Ukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ndi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri waishatu radio yacu voa.com naho murahadusanga, naho kuri Facebook na Twitter mudusanga kuri @voaradio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo: Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris ejo yageze mu gihugu cya Ghana mu ruzinduko agirira ku mugabane wa Afrika. Mu Burundi, umubare w'abana batamashuri uriyongera cyane mu ntara ya Kayanza.
Kera twari tubayeho mu buzima bubi, mvuye ku ishuri nkabura ibyo mfungura saa sita. Papa yaradutaye, yaragiye, ntabwo ntituziyari.
Uyu ni umwe mu bana bavuye mu ishuri batarangije kwiga honyine mu ntara ya Kayanza. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya, nimujye kure. Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris yageze muri Ghana ejo ku cyumweru mu ruzinduko agirira ku mugabane wa Afrika. Ni uruzinduko rugamije gutsura umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika, ibihugu by'ibihangange bikomeje gusibanira kwiyegereza. Mu ijambo rye, Vice President wa Amerika Kamala Harris yavuze ko uru rugendo ari igikorwa gishimangira umubano ukomeye n'ubucuti burambye hagati y'Abanyamerika n'abatuye ku mugabane wa Afrika. Yavuze ko anejejwe no kuba yaje mu gihugu cya Ghana no ku mugabane wa Afrika, kandi anejejwe n'ahazaza h'uyu mugabane. Yavuze kandi ko ashaka guteza imbere ubukungu, kwihaza mu biribwa, yongeraho ko agiye kwirebera ibishya bitandukanye bikomeje guhangirwa kuri uyu mugabane. Ghana ni kimwe mu bihugu bya Afurika bifite demokarasi itajegajega, ariko Kamala Harris ageze. Ghana ni kimwe mu bihugu bya Afurika bifite demokarasi itajegajega, ariko Kamala Harris ageze mu gihe iri mu bihe bitoroshye. Ubukungu bwayo bwari mu gutera imbere cyane ku mugabane wa Afurika mbere y'ikiza cya COVID-19 bwakomwe mu nkokora. Igihugu gifite ibibazo by'imyenda no gutakaza agaciro kw'ifaranga bituma ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bikenerwa birushaho guhenda. Iki gihugu gituwe n'abaturage bagera kuri 34 million, gihangayikishijwe n'ibibazo by'umutekano muke urangwa mu karere. Muri Burkina Faso na Mali, ubutegetsi bumaze guhirikwa kabiri kose muri iyi myaka ishize, kandi abarwanyi ba leta ya Kiyisilamu n'umutwe w'intagondwa za Al-Qaida bakorera mu karere ka Sahel kari mu majyaruguru ya Ghana, aho abantu babarirwa mu bihumbi bishwe abandi bagakurwa mu byabo. Iyi ntambara yatumye umutwe wa Wagner w'abasirikare b'abacanco bakomoka mu Burusiya ubona icyuho cyo kuguma ku mugabane wa Afurika, nubwo uvugwa mu ntambara Uburusiya burwana na Ukraine. Igihugu cya Mali cyakiriye umutwe kimaze kwirukana ingabo z'Abafaransa zari ziriyo. Hari impungenge ko na Burkina Faso ishobora kubikora ityo. Ibibazo by'ubukungu n'umutekano biri mu byo Kamala Harris na Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo bashobora kuganiraho nibahura uyu munsi. Hateganijwe kandi ikiganiro bombi baza guha abanyamakuru. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Burundi mu ntara ya Kayanza abanyeshuri barenga 500 mu mashuri mato na yisumbuye haribo bavuye mu mashuri mu gihe cya mbere cy'umwaka w'amashuri w'2022 n'2023. Ubukene mu miryango n'ababyeyi bataramenya akamaro k'ishuri ni bimwe mu bituma aba bana bava mu ishuri ari benshi. Inkuru ya Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Intara ya Kayanza ni imwe mu ntara z'u Burundi zifite abantu benshi. Mu mwaka wa 2019 iyo ntara yari ifite abantu 181,000 544 655 ku kilometero kwadarato. Iyo ntara nk'uko ibiharuro by'ikigo Istebook byerekana izubugira gatatu mu gihugu cyose mu ntara zifite abantu benshi. Mu mwaka wa 2008 muri rusansuma iheruka mu Burundi intara ya Kayanza yari ifite abantu 585,412 ikagira abantu 170,000 kuri kilometero kwadarato. Iryo gwirirana ry'abantu ku rugero rudasanzwe rituma haba ubukene mu miryango, amatati y'amatongo, be n'abana baheba amashuri ku bwinshi nk'uko ikigo Istebook kibivuga. Mu gice cya mbere cy'amashuri mu ntara ya Kayanza mu mwaka w'ishuri 2022 ushyira 2023 abana 5,567 nibo bari bamaze guheba amashuri mato mato n'ayisumbuye. Ku banyeshuri 197,336 baharugwa muri iyo ntara. Urongo igisata cindero mu ntara ya Kayanza Hatungimana Desire niwe yabimenyesheje Ijwi rya Amerika. Ubwo bukene burangwa mu miryango niwe bwatumye uno mwana dandaza ibitunguru mu mabarabara y'igisagara cya Kayanza heba amashuri.
Kera twari tubayeho mu buzima bubi, mvuye ku ishuri nkabura ibyo mfungura saa sita. Papa yaradutaye yaragiye ntabwo ntituziyari, hanyuma nyine byanduka birananira.
Impande y'ubwo bukene burangwa mu miryango, Hatungimana Desire arerekana ibindi bituma abana baheba amashuri ku bwinshi mu ntara ya Kayanza.
Hariho no kutamenya akamaro k'ishuri, kuko umwana araheba akajya muhira akagumaho umubyeyi ntanabazi ntanamenyesha ishuri. Ariko harimo n'ibi byo guhurumbira amaronko n'ibisagara ku bana bamwe bamwe babona kumenga barambiwe ku ishuri ariko bagiye mu bisagara nka za Bujumbura n'ahandi ubuzima bwonyaruka. Iyindi mvo n'uru rudandazwa ruto ruto rubera mu bisagara ibi byacu bito bito no ku mabarabara mu makomine amwamwe nka za Matongo aha mu Kayanza n'ahandi.
Mu runani bafashe bige nabo nyene mu matohoza bakoze basanze ubukene buri ku rugero runini mu bituma abana baheba amashuri. Jean Samanda ararongoye ugo runani arerekana n'izindi mvo.
Nko ku bakobwa hari abaheba kubera batwaye inda z'inshushu cyanke naho ugasanga bagiye kurongorwa hataragera. Hariho n'izindi mvo nazo nyine usanga zifatiye ku mubano mubi hagati y'ababyeyi, cyane cyane aba bavyeyi bubatse bidaciye mu mategeko, cyanke naho nyine ugasanga bifatiye no ku banyeshuri aho baheba kubera babona yuko bananiwe.
Gwasa Pascal aserukira abavyeyi aho mu Kayanza arerekana ico bakora kugira abana ntibabandanye guta ishuri nico leta yari kwiye gukora mu maguru masha.
Ico dufasha turahimiriza abana kugira ngo bareke kuza barava mu mashure cane canke iyo bavuye mu mashure tukaza turabakurikirana tukagana mu mihana tukabahanura kugira turabe yuko bogaruka mu mashure. Uwo mugambi wa leta wo kugaburira abana ku mashure nkaha akubera turi mu karere kakunda guhindagurikamo ibihe uruzuba rukaba rwinshi cane ntitwimbure kuzadufasha bakaza barazana isoni rya hafi na hafi kugira ngo abana bazaronke utwo bafungura.
N'urongoye igisata cindero mu ntara ya Kayanza Desire Hatungimana arerekana icokorwa kugira ko kageso gatuzwe burundu.
Icya mbere jewe mbona nuko twese abajeje kurerera Burundi twobigira umwitwarariko. Ubwa mbere abigisha barizi hagize umwana heba mu maguru masha tugaca dutumako umuvyeyi wiwe kugira dufashanye kumugarura hakiri kare agasubira mu ishuri. Ubwa kabiri nuko abajejwe indero ku mashure bufashanya n'amakomite nshingwashure mu guhimiriza abavyeyi kugira bategere neza akamaro k'ishuri. Ikindi nuko umwana agiheba abajeje intwaro kumutumba bosha baza kwishure kubaza ivyabaye
amatoza yakozwe n'urani bafashe bige mu gihugu cyose mu gice cy'ambere cy'amashuri yerekana ko abanyeshuri 171 n'amajana 942 ariyo bahevye ishuri intara zitatu zizi imbere n'ikirundo hahevye 179 ngozi n'11 na rutana 570 intara ya bururi niyo hahevye abana bake bangana n'113 muri ugo runani bafashe bige babona ko umuturama ari uko leta yogaburira abana ku mashure impande naho yo kutarihisha amahera y'ishuri abari mu mashuri mato mato ugo runani rubona ko leta yari ikwiye no kubaronsa ibikoresho by'ishure bitagenze uko ugo runani rubona ko abana b'u Burundi bazobandanya guheba amashuri ku bwinshi mu nyuma leta igakoresha uburyo bw'umurengera mu kugwanya inkurikizi zituruka kuri abo bana baheba amashure Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Tuve mu Burundi tuje muri Uganda ho President Yoweri Museveni w'icyo gihugu n'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba bakomeje guteza urujijo ku rubuga rwa politike muri icyo gihugu nyine mu gihe hasigaye imyaka hafi itatu ngo amatora y'umukuru w'igihugu abe umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi I Kampala
ibyo ni bihumbi by'abanyagihugu bo mu karere ka Sebeyi mu burasirazuba bwa Uganda bakira General Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa Perezida Museveni ubwo yabasuraga mu kwezi gushize uyu nyuma yaje kugiza ijambo kuri imbaga ariko mu buryo butaziguye benshi bakunda kwita imvugo ya politiki
I'm here to interact with the young people of Sebeyi to talk to you and be close to you
Ati ndi hano kugira ngo dusabane n'urubyiruko rwo muri aka karere ka Sebeyi uru n'urugero ruto rw'urukundo abaturage ba Uganda badufitiye reka rero dukomeze kubana hafi kandi nzi neza ko tuzubaka igihugu cyacu kuruta uko kiri ubu ngubu General Muhoozi yatangiye kugaragaza ko afite inyota yo gusimbura se mu butumwa butandukanye yagiye anyuza ku mbuga nkoranyambaga zirimo Twitter guhera mu mwaka ushize Hagati muri uku kwezi nibwo yeruye yandika ku rubuga rwe rwa Twitter ko bidasubirwaho azaba umukandida mu matora yo mu wa 2026. Mu bisanzwe amategeko ya gisirikare muri Uganda ntiyemerera umuntu ukiri umusirikare kwivanga no gukora ibikorwa bya politiki. Ijwi rya Amerika ryegereye Bernard Sabiti, umusesenguzi mu bya politiki, rimubaza impamvu Muhoozi akora politiki kandi akiri umusirikare.
Iby'ubutegetsi bwa Uganda uko bigenda amategeko ndawaraya buri muntu wese hari bamwe basana n'abayari hejuru umuhozi of course numwe muri abo ngabo biriya bindavuga no kwandika bivuzwe nundi munyagisirikare mugenzi we yanarafunzwe
General Mugisha Muhoozi ari umugaba w'ingabo za Uganda wakaba ari perezida w'ishaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Alliance for National Transformation avuga ko ibyo umuhungu wa Museveni akora ari ikimenyetso kigaragaza uko tubaha amategeko muri Uganda
that the general of the army contravening the existing laws
gusanga umujenerali w'ingabo anyuranye n'amategeko y'igihugu akivanga muri politiki mu gihe acyambara umwenda w'ingabo kandi umuyobozi mukuru w'igisirikare ariwe perezida minisitiri w'ingabo na komite ishinzwe igisirikare mu nteko ishinga amategeko ntagira icyo babivugaho byerekana ko politiki ya Uganda ikijegajega kandi ihagarariye ku muntu umwe nta kuntu ushobora kugira igihugu gihamye gifite inzego zikomeye ibintu nk'ibi bikabaho ntagire igikorwa Ijwi rya Amerika ryagerageje gushaka igisubizo cy'umuvugizi w'ingabo za Uganda General Felix Kulaije ariko ntibyakunda kuko atitabaga telefoni ye ariko mu bihe byashize yavuze ko ibyo General Muhoozi akora abikora nka Muhoozi atabikora nk'umusirikare Hagati aho General Kahinda Otafire wasezereye igisirikare kandi akaba ari umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka riri ku butegetsi NRM we amaze iminsi azunguruka igihugu ashaka abantu bashyigikira ko Perezida Museveni w'imyaka 78 yongera guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu inshuro ya 7 mu wa 2026. Ibi byaba bivuze ko Museveni n'umuhungu we barimo guhatanira ubutegetsi. Bernard Sabiti arongera
ati iyo perezida ahindutse rega buriya bagahindutse aba bantu bafite ubutunzi bwabo mu gihugu se bariya bajanye na se mu ishamba kufata ubutegetsi ntabwo bisiga neza uyu muhungu ko yabatwara. So abobo bashaka kugira ngo perezida Museveni akomeze. Then hari abanda banacane bakiri bato bakaba bibwira ko ubundi umuhungu ahagiye wenda nabo baboneraho nabo bagatangira system yabo.
Abel Bizimana numwe mu bayobozi bishaka riri ku butegetsi NRM bo mu karere k'Uburengerazuba wagaragaye kwa shigikiye General Muhozi na se ese atekereza iki kuri iki kibazo.
Ishaka rya NRM na nubu riracyadushize mu rujijo aho bacecetse badashaka kwerekana ko hari igihe kizagera bakifuza indi muyobozi kandi ukwiriye kuba arimo gutozwa, ko ntabwo navuga ngo turamukigiye ko nasarahari kandi aracyashoboye. Ariko hari no nubwo bagombona nk'aba bantu babona bakavuga ngo mbese ko umusaza ageze mu zabukuru ageze nk'uko yagira uburwayi bukatuma atashobora gukomeza kuyobora, uwakurikiraho ninde?
Nk'uko umusesenguzi Bernard Sabita bisobanura ngo ni gahunda y'ibanga ya Museveni yo kuzana umuhungu we kumusimbura.
Witegereje imyaka perezida afite agiye kugeza 80, nibwira ko kawe yumva ko imbaraga n'ingufu zo gutegeka igihugu ubundi zaba ziri gukendera, kandi ngira ngo iyo yitegereje ibimaze kubaho mu bihugu nka za Angola aho perezida wamaze imyaka myinshi yaje kuzungurwa n'umuntu yarazi ngo arizeye, uwo muntu yashizeho ko yaje kandi kumuviramo ikibazo ndetse akamufunga no kumufunga. So perezida Museveni nk'umuntu uzobereye ibya politike cyane ngira ngo yibwira ko ndetse no mushaka rye nta muntu wabona oya kwizera. Nkaba mbona choice afite yonyine aho yagira mu kizere koko ko ari uyu muhungu.
Muri iki gihe ubwo atangiye kugaragaza ko yifuza kuyobora Uganda, General Muhozi yegereje cyane Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Muhozi akaba yaragize uruhare runini rwo kuzahura umubano hagati y'u Rwanda na Uganda kubera ubucuti bwihariye afitanye na Perezida Kagame yita Nyirarume. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Amakuru y'imikino turahere mu Burundi, aho ikipe ya basketball Runani yatwaye igikombe cy'umukino utangira irushanwa ejo ku cyumweru. Runani yatsinze Gymkhana n'amanota 68-59. Iyi kipe iravuga ko yiteguye gutwara n'igikombe cy'irushanwa rigiye gutangira. Desire Hatungimana nibyo atubwira.
Mu rukino rwa nyuma rwo mu nkino zitangurira ihiganwa, Urunani rwatsinze Gymkhana mu rukino utari bworoshe. Intsinzi y'Urunani yagiye kuboneka mu minota ibiri ya nyuma y'urukino. Abakinnyi ba Aaron Kagabo babona gutahuka n'intsinzi ku minota 68-59, naho batsinze uwo mumenyereza ntiyashimye ukuntu abakinnyi biwe bitwaye.
Twatsinze mahati mgabo abakinnyi bacu ugereranyije n'urukino twagize ejo na shaka jinsi ya jari hayo bakinnyi bamwe cyo tuma babonye yuko mu bya tugoye kubera tuguma duhindura abakinnyi turondera uyari ari inzira ugasanga ibyo umukocha mukeneye kose yari kwaragira urabye ibyo twakinnye ejo n'ibyo twakinnye no munsi. Uno munsi nitwari neza gose mugaba byose turabishima Imana kubera yabikoze.
Aaron Kagabo amenyesha ko intumbero y'umugi wabo ari ugutwara ibikombe byose bakinira harimwo n'iki gihugu cyose kigiye gutangura.
Intumbero yacu ni kuja muri bari no gutwara mu Burundi igikombe cya muri bari ugaseruka igihugu neza. Wabona mugabo nabo bizoba byoroshye mugabo dusaba kinyi benshi babizi bari tayari kugira ngo bafate mu minwe ejo tuzo turabaha ibaza yuko abafana bakunze Runani wakitega yuko VBL zo bigoye mugabo twebwe tubitahere kugira ngo dushobore gukina neza muri VBL.
Umenyereza wa Gymkhana inyuma yo gutakaza ugo rukino rwa nyuma amenyesha ko bagiye kwitegurira ihiganwa ryimirije. Arsene Furanzima amenyesha ko icyizere cyo kuzitwara neza gihari.
Turashima ko habaye Tournoi Ouverture nayo nyine yadufashije kugira ngo tuze kuri nivo nziza. Rero nibaza ko kazi banakajya ko kujya kugura n'abandi bakinnyi ariko murabona muri uyu mwanya. Icya mbere nibaza ni uko dusosora kuvisiona neza iyi match tukayisubiramo, hanyuma ikindi nacyo ni uko tuzoshishikara gukora ibyo dushobora kugira ngo tubikunze tubandaye twikirasa neza bagenze neza twari iki gikombe. Ariko ibyo biharacari kare ihiganwa riracari rirerire nibasa tuzokora ibishoboka kugira ngo turaba tugapresa neza ibishoboka.
Ihiganwa ry'uno mwaka rizaba rigizwe n'imigwi 15 igabuye mu matsinda ane. Manirakiza Jean Paul arongoye ishyirahamwe rya basketball mu Burundi amenyesha ko ihiganwa rigiye gutangura rizotunganywa nk'uko bigenda muri Basketball Africa League nk'uko byemejwe n'inama ya bose y'iryo shyirahamwe.
Kuko tuzongera turadunga ligue izogenda ikomera cyane. No munsi tuvuye muri phase de poule hazajemo andi bakinnyi bashasha. Ma ekipe asigaye akomeye. Iki nacyo kikurikira nuko tugeze muri playoff hazajemo andi bakinnyi bashasha. Nazo n'izindi nguvu tumenyesha abarundi abakunzi ba basketball n'ama organisation yuko la ligue y'umwaka idasana ligue y'umwaka uheze kandi ingufu zirimo zidasa nazo tunabasaba ko ubishyamishaka bakadukunda bakaza kubiraba bagashyikira abandi barundi kazi.
Umupira w'amaguru naho umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba uri mu gihugu cya Indonesia gukina inkino za gicuti. Mu rukino rwa mbere Uburundi bwatsinzwe ibitsindo bitatu kuri kimwe. Urukino rugira kabiri uteganijwe kuri wa kabiri hagati y'ibyo bihugu kari bibiri. Umugwi w'Uburundi wagiye muri izo nkino ubura abakinnyi bawo ngendegwa ko nka Saido Ntibazonkiza, Yusufu Ndayishimiye, Cedric Amisi na Frederic Nsabiyumva. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Amakuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF imaze gutangaza aho umukino wo kwishyura hagati y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu cya Benin uzabera n'igihe uzabera nyuma y'uko uwo mukino wimuwe inshuro nyinshi. Jean-Claude Munyandinda.
Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF kera kabaye yafashe umwanzuro wa nyuma ku birebana n'umukino wo kwishyura ugomba guhuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Benin mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu kizakinirwa muri Cote d'Ivoire umwaka utaha. Intandaro y'urujijo ni ikirego ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Benin ryagejeje kuri CAF rivuga ko mu mujyi wa Huye aho uyu mukino wagombaga kubera nta mahoteli atatu y'inyenyeri nyahari kandi ari kimwe mu bisabwa mu kwakira imikino yo kuri uru rwego. Nyuma y'iki kirego CAF yahise itangaza ko umukino wo kwishyura nawo ugomba kubera kuri Stade Olamite mu mujyi wa Cotonou muri Benin ari naho habereye umukino ubanza. Icyo gihe benshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bahise bahangayikishwa n'uko u Rwanda rwongeye kujya gutira ikibuga cyo gukiniraho mu gihe nyamara umwaka ushize Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Edouard Ngirente yari yaratanze icyizere ko nta mikino mpuzamahanga u Rwanda ruzongera kwakirira hanze y'igihugu.
Nibyo hari standard za stade zashyizweho mu gihe gishize mu mwaka ushize mu 2021 bo standard zari stade reka kuvuga ariko condition kuvuga ngo kugira ngo ikintu kigomba kuje ibindi n'ibi zatangazwa hagati mwaka 2021 dutangira kugura no kuzubahiriza kuko wasangaga stade zimwe hari akaburaho urwambaro rw'abakinnyi cyangwa se aho abakinnyi basohokera ibintu nk'ibyo ari utuntu two gufixa twari duhari. Impungenge ngira ngo abanyarwanda kuko ubu imikino tuzayakira muri stade nyinshi dufite hari zimwe turimo gukora imirimo yihutirwa cyane kugira ngo iyo mikino tuyakire tugumye kwikorera hanze y'u Rwanda.
Ku ruhande rw'u Rwanda ntabwo banyuzwe n'uwo mwanzuro wa CAF ari nayo mpamvu bahise bawujuririra. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika kuwa gatanu w'icyumweru gishize yatangaje ko umukino w'u Rwanda na Benin wongeye kwimurwa ukazabera kuri stade yitiriwe Pele i Kigali i Nyamirambo kandi ko abafana batazaba bemerewe kwinjira. Itariki y'uyu mukino nayo yahindaguwe inshuro eshatu zose uvanwa ku ya 27 y'ukwa gatatu ushyirwa ku ya 28 nanone urongera ujyanwa ku wa gatatu ku itariki ya 29. Nyuma y'ibombori yose abayobozi ba Minisiteri ya Siporo mu Rwanda bari kumwe n'abahagarariye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ejo ndi kwa gatandatu basuye ikipe Amavubi iri mu mwiherero. Minisitiri wa Siporo Mimoza Munyangaju yavuze ko icyabazinduye ari ukubatega amatwi bakamenya uko barimo kwitegura uyu mukino.
Ubu rero ngira ngo icyagaragaye ni nacyo twifuzaga kumenya no kumenya uko mumeze no kureba imyiteguro niba igenda neza. Imyiteguro iri mu buryo bwinshi ngira ngo niyo mpamvu twashatse tubanza kubumva kugira ngo twumve imyiteguro yanyu kwitegura umukino no kwitegura byo kwitegura harimo n'ibindi bintu wenda bishobora kugira ingaruka kuri performance yanyu.
Muri uru rugendo rwo guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu muri Cote d'Ivoire ikipe y'igihugu y'u Rwanda iri mu itsinda rya 12. Muri iri tsinda ikipe iri ku mwanya wa mbere ni Senegal ifite amanota 9 mu mikino itatu. Ya kabiri ni Mozambique ifite amanota 4, u Rwanda rukaza ku mwanya wa gatatu n'amanota 2. Ikipe y'igihugu ya Benin ku mwanya wa 4 anawa nyuma ikagira inota 1. Amakipe azarangiza myanya 2 ya mbere mu itsinda azaba abonye uburenganzira bwo kwitabira irushanwa rya CAN riteganyijwe mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri mu mwaka utaha 2024. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo n'aha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Njye mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.